Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mirioneza nchuti mrikume na atuko megani rozio no mganya mnistia chumi no munani jugi Amerika alisamina ni Washington DC mukirundi no mkinya Rwanda mrikume na jowe diani na hazwe zime zime mungi ngo yizi onge kwa shikirizi
nikiwazo kihamba chane kawosu kani kitemu wabaru sinu sawakore ya taugo yoshira mungu vinyishu ikajinama ya kumbi kani mwene go chini mungu mwalo mashuri haba na shuri kufiga nezu
Numushinga ntaye ntimirangeza Daniel arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishuri nshingiro rya Gasenyi yo commune Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cy'ubwinshi bw'abana mu masomero iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanye sase mugume ku maradio yanyu Ariko mbanze ndababwire muri make kw'igisirikare ca Tunisia gikorera mu mazi ca toye ibindi biziga 26 vy'abimukira inyuma y'indwi hari ubwato bwarimwo abimukira bwibiye inyuma yaho busenyukiye n'uwundi bwato bwa gisirikare ubushikiranganje bwa Tunisia bwo kwivuna abansi bwabitangaje kuri no wa mbere ibitigiri vy'intufata kibanza vy'abapfuye bikaba bimaze gushika kuri 34 iryo sanganya ryabaye ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 ku nkengera gizinga Kirlan umuntu umwe yararokotse akaba yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ubwo bwato bwarimo abimukira bashika kuri 90 mu minya ko abantu 38 gusa ari bo bashoboye kurokorwa Amashirahamwe haranira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ayandi yigenga mu Faransa yasavye leta yuguhagarika gusubiza iwabo abimukira abanyafganistani hamwe n'abandi babangamiwe n'amagara cane badashobora kwivuza mu bihugu byabo bataronkejwe impapuro bafise ivyaha bagirizwa Jacques Toubon yigeze kuba umushikiranganje w'ubutungane w'u Faransa akaba ubu ari mu baharanira uburenganzira hamwe no kwishira no kwizana kwa kiremwa muntu havuga ko abirukanwa bahohoterwa iyo bamaze gushikanwa iwabo amakenga yiwe rero akaba sigura ko afatiye cane cane kubimukira bamuka muri Afghanistani mu gihe ubumwe bwa buraya busaba ibihugu byo muri uyo muryango kunyarutsa gusubiza iwabo abanyafganistani nk'uko amasezerano bemeranije mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2016 abivuga hagati y'imyaka 2015 na 2016 abanyafganistani birukanwe n'ibihugu vya buraya bariyongereye inshuro zitatu bavuye ku 3290 bashika ku 9460 Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo aherutse gufata yo kutemeza amasezerano wa makungu yumvikanye ko na Iran kuvya nucléaire mu mwaka wa 2015 ishobora kuba inzira yo kuvavanura Burundi nayo ivyo Trump yabishikirije mu rukuru no wa mbere mu nama n'abashikiranganje ba leta yiwe mu biro White House Trump yashikirije ko abatari bake bashigikiye ingingo yiwe yo gusokora muri ayo masezerano yemeje n'ibihugu bitanu ntayegaye zwa mu nama ya ONU ijeje umutekano hamwe n'ubumwe bwa buraya Tutiba kunzirijwe ya Amerika tukongere tubahe ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri kumwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba muri kugataka ku Burundi canke kugataka ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Inshuti mutwumva muri mu Rwanda ikaze namwebwe ni rwanyu mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushaka kumva ijwi ya Amerika ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turi kandi no kuri Facebook adresi yacu ni wa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze ni rwanyu
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tugihera mu gisata c'indero ishure nshingiro rya Gasenyi ya mbere n'iya kabiri ni muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu gihugu c'u Burundi ni rimwe mu mashure atari make akenye uburyo bwo gukoresha ubwo nabwo akaba ari uburyo bwo kubaka ibirasi abanyeshure bigiramo hamwe n'ubwo gukoresha ibindi byankenegwa ariko izongorane mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko badatahura iyo ziva kuko atakibazo c'amafaranga bemeza ko kihari Diane Ndonse mu ntara ya Bujumbura aratubwira byinshi kuri ino nkuru
kena iki kena uku kena oko kena eke
ahali mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro rya Gasenyi ya mbere yo muri zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi iri shure ririmo abana 158 mu gihe batategerezwa kurenga 55 bicaye ari batandatu ku ntebe yagenewe abanyeshure babiri hari nabicaye hasi ubwo bwinshi butuma basusurusanya ku buryo hari abisinzira ko ntibashobore gukurikira ibyigwa naho umwigisha agerageza kuvuga cyane uko ibintu biri ababyeyi basanzwe batanga intererano nini mu bikorwa byo kubaka ibirasi ariko rero nkimirangeza Daniel arongoye komite y'ababyeyi barereye ku ishure shingiro rya Gasenyi asaba leta kugira ingufu mu gukemura izo ngorane z'ibirasi
n'ikibazo gihambaye cyane gose kandi giteye mu babaro turasaba ko leta ahubwo yoshyiramo ingufu nyinshi ikaje inama bakumvikana ngo nebo shingiro muri amashuri abana bashobora kwiga neza bikwiye kuko nibara nk'abana batandatu ku ntebe imwe nibara kwandika ntibikunda biragora gose indugumba yo mu ishuri baradugana abana niba batabaravuga yuko baticara neza indugumba bayenza mu ishuri
ubwishi bw'abanyeshuri biga kuri iri shure rya Gasenyi ahanini buva ko higa abana bava ku mitumba itatu yo muri zone Rubirizi ariyo Gasenyi Gatunguru na Gahahe hakiyongera ko abava muri quartier Charama yo mu gisagara cha Bujumbura ibyo byunyugwa nuko iyo mitumba abantu bariko barayimukira ko ku bwinshi kuko iriko yubakwa mu buryo bw'ibisagara amakuru dukura kuri iryo shure nuko hakenewe ibirasi 12 kugira ngo abanyeshure bashobore kwiga neza ababyeyi bavuga ko bari bihaye intumbero yo kubaka ibirasi bitatu buri mwaka ariko kuvaho umushikiranganje w'indero asohoye itegeko rivuga itunganywa gushasha ry'ingene abayobozi b'amashure basaba intererano ababyeyi ibikorwa byo kubaka ibirasi byaciye bihagarara umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gasenyi ya Kabondo Amosi Ndacayisaba abona ko uruhombo rugaruka kuri abo babyeyi
mu bisanzwe icikorwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushiranganje w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokerwa babigira icitwazo tubona ko bari bakwiye kukibandanya abavyeyi bahora bafashanya na leta mu gutunganya ibirasi gutyo abana bakiga borohewe ariko ubukubera ibyo bikorwa byahagaze nk'umashuri mwamwe mwagiye muracamwe mwabonye ko hariho naho usanga abana bicaye ari batandatu canke batanu abandi bicaye hasi urumva rero naho ababyeyi bahagaritse ico gikorwa n'uruhombo ku bana babo kuko biga nabi
hambavu y'izingorane z'ibirasi muri rusangi abayobozi b'amashure bavuga ko kuvaho ifashanyo zimwe zimwe z'abanyaburaya zihagarariye bafise ubukene bw'amafaranga yo gukoresha ni mu gihe ayo leta isanzwe itanga bavuga ko abadakwiye bagereranije nayo bakenera ayo nayo angana n'amafaranga 500 ku munyeshuri umwe umwe vyongeye banavuga ko ashika atevye ivyo bigatuma hari bikorwa bimwe bimwe cyo ku mashure bikenera ayo mafaranga bidakorwa ku gihe izo ngorane ahanini ziri mu mashure shingiro y'igice ca mbere kuko abanyeshure biga ku buntu abayobozi nubwo badashima kuvugira kuri mikro bidoga bavuga ko ibyo bikorwa ahanini bijanye no kugura ingwa kuriha amazi kuriha abanyezamu gukoresha ibikoresho byononekaye nk'intebe hamwe n'ibibaho umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko nubwo ayo mafaranga ateba gushika igikuru bayaronka kuko leta yashizeho ikigega kishigikira ubwo bushikiranganje
hariho kikigega cyo kunganira ubushikiranganje bw'indero cyashizwe kuva mu mwaka uheze kandi cyarafashije mu bintu bitari bike twibaza rero akigoro kazobananya no muri uyu mwaka kindi nuko ubushikiranganje bubandanye gukorana n'amashyirahamwe amwe mpuzamakungu yaratanzwe abufasha ibyo nabyo biratanga icyizere yuko no mu mwaka uzatangora netisogira ku bikorwa bikuru bikuru byari bisanzwe bitegekanijwe nk'abagomba gufatira nko ku bihugu bimwe bimwe twari dushuditse bo barahagaritse impashanyo zabo nk'abana bariye yuko mu gihe leta yagize ku kigoro igashyiraho kindi kigega ubundi buryo bwo gufasha indero nta ntambamyi nini zabaye.
Tumenyeshe ko kuvaho hashiriweho ishure shingiro amashure y'intango yahora garukira mu mwaka wa gatandatu agarukira mu mwaka w'icyenda haraheze imyaka itanu ariho hatanguye kwibonekeza ubukene bw'ibirasi abanyeshure bigiramwo. Ibyo bikaba byaje kunyura uko ibintu byari bimeze kuko igitigiri cy'abanyeshure cyari gisanzwe ari kinini kubw'umugambi w'umukuru w'igihugu wo kubigisha ku buntu. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndose, Ijwi rya Amerika.
Arakenuye Diane Ndonse iyo nkuru yewe mushaka gusubira kuyumviriza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu koma hivyindero duce tubibandaniriza mu gisata c'impunzi kuri no wa kabiri ni abanyeshure b'abarundi bo mu mwaka w'icenda n'uwa 13 bakora ibibazo vya leta makambi y'impunzi muri Tanzania. Ibibazo rero birangiza amashure nshingiro kuri bamwe hamwe n'ibibazo bitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza ku bandi kwera leta y'u Burundi yanse kurungika ivyo bibazo. Ubu amashirahamwe akurikiranira hagufi impunzi nka RCR, UNICEF n'igihugu cya Tanzania nibo bahisemo gukora no gukoresha gutora no gukoresha ivyo bibazo. Pierre Claver niyo nkuru akoreje ujya Amerika muri Tanzania.
Isazi z'agatondo niho ivyo bibazo byari bitanguye mu makambi yose y'impunzi z'abaronde muri Tanzania. Ivyo bibazo biri mice ibiri, hari gikorwa n'abana bo mu mwaka w'icenda kibaho uburenganzira bwo kurangiza inyigisho z'igice c'amashuri nshingiro, abagitoye baca bunguruzwa bakiga mu mwaka w'11. Ikindi naco ni kibazo gikorwa n'abarangije amashuri yisumbuye bo mu mwaka w'13. Ico naco kigereranywa n'ico kwinjira muri za kaminuza gikorwa mu Burundi. Umwe mu barimo bacungereye ibyo bibazo yabwiye ijwi ry'Amerika ko biri ko bigenda neza.
Ikibazo cyamaze gutangura, ikibazo nacyo cyatowe nyine kuntuze abagitoye baguye hano nyine mu ikambi.
Urebe ikibazo kimeze gute, bariko bagikora gute?
Ikibazo nyine bariko bagikorera mu mashuri atandukanye nyine babapanze nta ngorane.
Gikorwa nabo mu bakangahe nabo mu bakangahe?
Abo mu icyenda n'aba finalist.
Ni ukuvuga bo mu 13. None kiba uburenganzira ubuwe?
Uburenganzira kibaha nk'abo b'umuntu uze yabo mu cyenda bazoca bagenda mu 11, abandi nabo bazoca bahabwa ya mpapuro ajya amaseritifika abemeza yuko bafite ishuri.
None ibyo bakora ni porogaramu zo mu Burundi cyangwa inezo ngaha muri Tanzania?
Oya, ni porogaramu zo mu Burundi kujya nyine.
Mu Burundi ukigereranya n'iki?
Mu Burundi mu bisanzwe urabona yuko ubwa mbere bahora bakora test yo mu w'icumi, ubu niyo basubirije mu w'icyenda nibo baca baza n'abayikoza ukamenya ni test. Bano nabo b'umuntu bo mu wa 13 bobo sinavuga ngo ni exit, bariko barakora kuko nta kaminuza bazoja. Sinzi yuko gusa bazoba bambere ashobora kuronka uburyo bwo kuba bobo baha akarusho bakagenda kwiga nk'iyo za Dar es Salaam. Nk'uko
mu myaka yahera ibyo bibazo byahora birungikwa na leta y'u Burundi, abanyeshuri bari mu makambi y'impunzi bakabikorera rimwe n'abari mu gihugu, ariko ubu siko bimeze. Ibyo bibazo ntibyarungetswe kuva izo mpunzi zitanguye guhunga mu mwaka w'2015. Muri iki gihe byabaye ngombwa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi, UNICEF gitaho indero, hamwe n'igihugu cya Tanzania baja hamwe bagategura ibibazo bingana n'ibikorwa mu Burundi. Abigisha babo banyeshuri bizeye ko naho biri uko abanyeshuri bazomenya neza.
Mu myaka iheze niko byari bimeze, ko nabizi zaza muri gakorerwa mu bihugu nkambi zose, yaba amakonku yaba amegizetayi kompi zose zakorerwa hanze ku mpunzi. Ariko ubuye birahofije kategori tuba kurungika ikibazo na kimwe kiza mu bihugu by'impunzi, kubera cyagomba yuko bari impunzi rimwe ihunga. Ubu rero nta kibazo na kimwe sitese muri icumi siriki afunda amahesi ibivepanda na kimwe, nicyo gituma Tanzania cyifata inisiyative yo kubyicarja ko ankolaborasiyo avec UNICEF.
Bumva ariko baca bakora ku byo mwabigishije naho catanzwe na Tanzania,
bakora ku muri matiere y'u Burundi. Nicyo tubitora twabitora turi kumwe nabo muri NECA twatora, hanyuma bagashobora gukosora rero mu nyuma.
Nene bakunze kumenya gute todore yisite byifashe gute, baramenya bigenda gute
todore yisite? Uko yari rya mbere kesa bane pase bari bakubayikoze bapfuye nyarugusu bari bagiye bayikoreye umutende bari nka batandatu kubera abantu babarungutse. Ariko todore yisite umuntu yakinye nazi ko n'akazi totalite benshi muri wazoza odera dusenkante
badorenza nk'ibice 50%.
Yego kuko nanyeshuri byose mekaniki na exam ugiye kwiraba bazaba bahishikoye rwose.
Uye murize reka muzamenyesha benshi ngaho utendeye.
Ndatwagize giye rwose sana.
Ababyeyi abarimu hamwe nabo banyeshuri barashima ingene ibyo bibazo byacungerewe neza kuva bigitangura ndetse bakizera ko bizorangira neza bigatuma haboneka n'umwimbo mwiza.
Abashimi aho bari bariko bagabona n'abandi akashyira mbere ibaga amashyaka yuko arakorera ko nta n'umuntu yemerewe kuhaca kabisa. Nko muri ikibazo cyaheruka dore yisike imisobanuro yari igihe cyane ko kivanye n'uko abanyeshuri bakoze mu bihe bibi bamwe baburagizwa ikibazo.
Ibyo bibazo byatanguye kuri uyu wa kabiri bizohera ku munsi wa gatanu w'iyendwi biriko bikorwa n'abanyeshuri barenga gato 350,000 mu makamba 3 y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru nawe we urakenuye nino kuri we duca dusozera rero ico gisata c'inyigisho ku Burundi ariko duce tubandanya mu makambi n'ubundi tubabwira ivy'uburimyi ubu impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda muri Congo zikora akazi ko kurima amatomati zikashora mu bigobe bitandukanye vya Rusenda zivuga ko zihangayishijwe no kubona isoko impamvu si yindi nuko amatomati bimbuye muri kuno kwezi kwa cumi ari menshi cane. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu gihugu ca Congo.
Abahinzi bo muri inkambi bagera kuri 300 bakora umurimo wo guhinga itomate mu kigobe cya Rusenda giherere muri sekiteri ya Tanganyika mu karere ka Fizi. Bakomeje gutaka igihombo batewe no kubura aho bagurishiriza umusaruro bavana mu buhinzi bw'itomate kuko ubwinshi bw'itomate bejeje muri uku kwezi kwa cumi bwatumye ibase imwe y'itomate igura amafaranga ari munsi y'5,000 by'amakongomani mu gihe yarisanzwe igugwa amafaranga agera ku 15,000 by'amakongomani. Bamwe muri abo bahinzi wasanze mu isoko ryo mu Rusenda bashoroye amabasi y'amatomate aho bari bicaye babuze abaguzi bagarutse ku kibazo bafite cyo kubura isoko ry'itomate.
Mu ikambi ya Rusenda isoko y'itomate ntayo iyo tudishoye tubura abakiriya nabo turose turabaronka bakagura nkenke zimaze kuba zimaze kugura nke izo nkenke no kuvuga ziba nyinshi cyane rwose zikaganza abantu b'isoko ngaha Rusenda kuko nta soko ihari dushoreramo duca duhomba ubu twe abarimyo ngaha mu Rusenda twamaze guhomba bivanye tomati nyinshi twarimye twabuze isoko dushoreramo
Rusenda zigezeje imuhira ndazisanza hanyuma ndo zigarukana ku wundi munsi w'isoko izizo bazapfuye nzozita izizo bazikiri nzima ndazizane mu isoko.
Impamvu mbona tutabona abakiriya ni kuvuga inzira ni zibi ababivuvira ntibagishika ino kuturangurira.
Ubu ngubu mwari mwejeje umusaruro ungana gute? Buri muntu wejeje nyinshi yejeje itomate zingana gute?
Ni ukuvuga uwejeje nyinshi yashora nk'ibasa 20-30 basa nyinshi cyane ugasanga itomati ni nyinshi ukabura ubu umwaka guha 1,000 undi 1,000 ku ibasa kandi ibasa ari kugura 15,500.
Aisha Kyegiyome ni umuhinzi w'itomate mu nkambi yo mu Rusenda atangaza yuko amafaranga bashora muri ubu buhinzi bw'itomate badashobora kuyagaruza bitewe n'uko itomate zabo zisoko.
Tumaze guhoma cyane rwose turarima tugashyira amafumbire tukagira guti ariko nta n'ikintu na kimwe twigera turonka. Itomati base barimo baragura 2,000 bakayigura 2,500 kandi base umuti twatwaga ikiro cya 5 ibiro 10,000 tuko ifumbire tukayigura 3,000 rokete yo gupoma tukayigura amafaranga 2,800 ariko tuzagibaza tumuntu turagurisha noti ya 3.
Izi mpunzi z'Abarundi hari icyo zisaba abateza umutekano muke mu karere ka Fizi batuma abakiriya babo bari basanzwe bavibuvira n'ibaraka baza kurangurira itomate mu nkambi yo mu Rusenda kuri ubu batakigaragara ari benshi kubera umutekano mukeya wari umaze iminsi muri aka karere ka Fizi.
Turasaba yuko abane abanyagihugu abo tuzanira umutekano bajya bariko batera intambara kugira ngo bumvikane n'abajya bari ku gihugu hanyuma bamajeje kumvikana amahoro aboneke hanyuma abanyagihugu nabo baze kudushorera nk'abanyabuvira n'abanyebaraka bose baje kurangura mu isoko ya Rusenda kuko abarefugee barimo itomati nyinshi.
Tumenyeshe yuko impunzi z'Abarundi ari zo zazamuye ubuhinzi bw'itomate n'imboga mu Rusenda nubwo kuri ubu ubuhinzi bw'itomate bwabuze isoko. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu Amajyepfo.
turi ku munsi wa kabiri ni benshi badusabye ko tubasubiramo ikiyago Diane Ndonse mugenzi wacu Bujumbura yakoze kuvyerekeye uruhara rw'umufasoni mu gukorora imbanyi atifuje reka tumuhe ikaze yongere yakire abo bari kumwe kugira ngo dusubire dutege agace gato k'ico kiganiro ikindi tukazokimumvisha ku munsi wa kabiri
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Espérance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingwa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Espérance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane nuko mpijambo tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 vy'abakorora imbanyi mu Kinyegero tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 urumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cyane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico caha kiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'515 aho rero barahana hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akakoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinze ko noba ndageza ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi reka Pasteur Dividiri nawe Adrien agire ico atubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago icya mbere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda kuvuga ngo igihe byavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139 kuri 15 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe ni kuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari kubavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
umwana bamwishe bamushingiye gute
bavuga bati gukingira amagogwa aza kubona yo kuvuga izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira giteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni hari amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yababaje mugaba ntitwirengagize na pasiteri hajya mu mashengero murabizi hariho abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu Kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bamabe twerekabo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bakakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatongera imishito amafurusheti mu nda abo bose ni kubera iki nuko azi kimwe nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvira
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabashiriye mu ijambo
Ego. Umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishye iteko gica yosha iteko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyo yabantu batamwica ba ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Esperance avuga ko atari kwica amategeko ukwica bakora imbanyi ga mushingwa amanza
urakoze nagukorora imbanyi nti muri nkiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
pastori nawe muri biya ni cyaha
ni
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukorora imbanyi
ni cyaha
ni cyaha gitegekanijwe n'amategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe icyo turi ko turumvikana ko na nyakuba pastori pastori ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oyi Surubanza babaciriye umwana. Gico ndiko ndiyumvira urumva niteko riracyara uko ntirahinduka. Ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiye babona bafashwe ku nguvu. Kubera na leta yafise mu mugambi wayo wo kubyara
kugero.
Irondoka rizanye n'amagara meza. Ntishobora ho kuba irondoka rizanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashe ku nguvu cyangwa umuntu nawe yafashe ku nguvu cyangwa byagenze kunuku nuku kandi ibyo byaha byakorewe we bitegekanijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa yahandi zosanga babanda babana nyene babana tumwe tubatora mu barabara babyara bakaca babata mu mazi minsi mu byumba
batware mu binogo abana babatayo
hajya yaragerageje yarinza muta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza y'umubyeyi
yego
kubijanye nirondo karijanye n'amagara meza nkuko metri atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kubyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano n'ubu sico kubyara abana 10 mirongo 2 ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero ni borohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mugihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero
ntibaborohereza
ntabyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza
uburyo bwose y'Imana
ego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngo tuzorifatira umwanya naryo nyene
kandi kingi mu jambo y'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone cyaha cyo kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pastor hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogo arengeje nico kintu twavuze kubizira cyane mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu
nibaza uko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
y'abantu ariko biri mu byo tuzavuga nako kwica umwana
ibyo byose nibibazo bikene inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mwajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashinzwe
amazi n'ubushobozi bwo kwafasha niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise twagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemuka yabavyeyi kubera kumbura yahemuka y'umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyatuye nubivemwo usabe kigongo Imana usabe kigongo n'uwo muntu wa
namwe abamashiramu nyene muravuga namwe bwe muti
kugira zijambanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kino kiganiro ngira ibindi bitsobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero gya Horizon des Ames mwakoze kwita ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe kwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kona mwadutumiye
reka dushimire nyirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi kwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
yego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guharanira agateka k'umukenyezi
Diane ndonse Diane ni nahaze ngaho Washington DC na Innocent Kiminyi twari kumwe kuko turi batatu twe ntitwifurije kuranirwa mu manyi no mu vyanyi gice ca kabiri cico kiganiro tuzogerageza kwiyumvisha kwa kabiruza mugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyi